Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika makirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu vewa@com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'Abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho ni byo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Batumiye umushinga ntaheze no icyanze umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere. Yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenywe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963. Ntarambiranye, ndabaramukije mutumire.
Amahoro neza Fidel.
Duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko Uburundi bwamye bufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami, bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora.
Zari zitunganijwe neza, ni ukuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza, yari afise ingabo ziwe, ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo, bikavuga ko icyo gihe Uburundi bwari butunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu, zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye, ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Uburundi buratewe wese ntawasigara. Nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe. Icumu aho uri ku rugendo, uri kurarima, uragiye, uryamye, umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Burundi ingabo zabwo zari Abarundi bose b'abagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe, bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanye ikiganiro cacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi. Mwariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzamba ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware canke ivuganwa canke ibwami.
Irigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze kurya babahakara Chinikov ni canke FAR niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha.
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa, n'inkinzo, nivyo bintu, nivyo birwanisho ruho nyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone duse Jerome, muratwumva?
Ati ubukona yubona nabwo bikimeze nka kera, hari ubwo usanga bakeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'ibyimigambo n'ibyingirango murabona ubundi ko n'umeze barahinduka.
Twariko turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abasikari rero nibo baje, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda, haza Babirigi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi. Abanyekongo babise ba Mususu
yego
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababirigi bashikira Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajanicyenda na cumi na gatandatu batsinzwe.
Hacha haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva cumi na gatandatu gushika mirongo itandatu na kabiri.
Ku vyerekeye ico gisirikare cariho c'abadagi kugeneye cari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye?
Oya, ntizari bitandukanye mu by'ukuri. Kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu by'ukuri, ariko badagi batanguye, ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda.
Reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone. Dufite Pascal, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Aho uri, irindi zina?
Yego, ndiko ndabumva. Aho ndi gusa ndi mu Burundi, bazi ko tutabumva neza.
Ego, mufise kibazo icyumvira?
Mufise kibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi boba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama ni baba baragwanye nabo bijanye n'aya traite de Kiganda umwezi kisaba bamuca amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe. Nibyo nagomba kubaza.
Murakoze.
Imbere y'uko mu cyama mbanze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumva.
Reka mutumire abishure mu mwishure.
Ikibazo ni cyiza. Urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe, ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icyenda na gatandatu gushika igihumbi kimwe n'amajana icyenda na gatatu itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo zamwe zabangukanye n'ingabo z'abadagi. Intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi. Mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wari wamwumva niwe yabwiye umwami ati mwami Burundi ibi bintu bikimurira umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe bakwice bamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere. Niho mwezi yemera amazi ya Kiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka amajana ane na mirongo ibiri na zine niho byavuye. Si uko mwezi ari kunze cyamururiye kandi birumvikana ariko agira ati mitemwo ko Burundi bwanje butugira bwose nemere arasinya Kiganda ko yeye abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu y'inka amajana ya mirongo ibiri na zine.
Murakoze. Dufite kandi aro ku murongo wa telefone. Aro ntumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye utumbeye?
Duhayimana aro ni ubwo ngubu ndi mu gihugu cya Uganda.
Yego, ufise ikibazo kutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ufise icyumviro ni kibazo.
Yego.
Yego, bwa mbere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyine yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose. Igikorwa gikomeye rwose. Ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro.
Murakoze. Reka abishure mu mwishure
ni ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki niyirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami mwezi yari Sebarundi mwezi naho yari umutare umunsi avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye abamwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashe yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagati cyanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi urabona aho biteye
reka bise kandi ari Remo aradute yakamo Remo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagaye uri
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku gisozi
ufise ikibazo ufise icyimviro
nagambaza umutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu n'abahe bari bafite agaciro kugeranyije n'ubu ngubu
murakoze ya sano wari yabiseguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mwivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye
murakoze tufise kandi ku murongo wa telefone bigira Imana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyumviro
meze na zeza ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone ndabo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba n'inzweza ndimo ndaraba itwari y'ibyakiye ya kera ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze kimwe turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabari abandi nabari anye hacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe isha twosaba yuko abarundi kuje nyine byari biri kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke undi wo hanze aturaba ku munwa arabije gucu Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yakindaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugana ubuhunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John watwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyimviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane gose icambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi rya Amerika kutuzanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twege twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byaza cyane kose. Hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiriki n'abadage baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko ababiriki n'abadage bakiturondera byo babipfa kuki wabakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera atitishi nashaka atucishirize kuma yangi ico babakiturondera ko murakoze
murakoze mumwishure
ico baturondera ko nico baturondera ko nimbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko ico dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka incuro zingahe 10 ndetse nibirenga ico cyari cyarabazanye nimbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi nibiyaga bakaza bakigarurira Afrika yose ico cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo icyo gucacu bagisambure byavuye kubutwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umuganwa yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebarundi Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ntigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya vyanse ndaza kubacira kuma ngene yasize aturaze ngene twirwanira ngene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ngene za Rwanda gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe haraho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje mwo bivuga muri make
abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yavyariye wahavuye atera ururu muhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamuvyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababirigi n'abongeza bumvikana abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubaka indaraye iva Kairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo muduhe aho hantu natwe twahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntituhabahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na 52 abantu bazi bamwe icyo gihe bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi 1999 cyangwa ntiyenze
na kane niho Burundi bwahebera abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
buha yo twahitakaje gute ko mwabuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene kandi ico gihe
ah nico gihe
nico gihe nyene
naho kuvyerekeye bushi hasuye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbe bati mwababiriki mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha mu Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze n'ukubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi numwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababiriki n'ibisongereza byabo kuva kuri ajuda gushika kuri general bari ababiriki ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murunda jamwo nta munyarwanda jamwo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiri kigusa
aho byahagumye gushika ryari gushika
twishukire byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo bamususu gushika itariki 9 ukwezi kwindwi 60 niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwo abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi 3, 9, 10, 11 ukwezi kwindwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu Gatumba bati genda abari mu Rwanda babashyira harya igisenyi bati muragapfa mutabyaye bati genda nje baravye inyuma baciye bagenda ababirigi baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute batiye gute
urumva muri mirongo itandatu niho u Burundi bwatangura kugira icyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare numwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibunduki ngo agasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduki nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri 60 bati twaracererewe nta kundi tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda bari babonye ko hagets ndetse ko twacererewe ko nabo bacererewe bati reka rero aho twacererewe tuharihe kwiruka niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwazangabo niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimo Juvenal Habyarimana harimo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y'intwazangabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwazangabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemo niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye nabandi
yego reka turibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ndayisenga Ndayisenga uratwumva
niko ndagomba cyane
urihe irindi zina
ni Ndayisenga Vianne
urihe
ngingaho gutumbura
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ni kibazo ufite
yego
turabona yuko Burundi bwo hambe bwitwagwa fami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubu uni Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi ugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumo ko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitriga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina katsi na muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye bitwagwa n'abanyamahanga rero nashaka kubaza uwo mutumire icyo bagituma ubundi bwahinde muri demokarasi hanyuma ubwo ibyabwo ariko ibintu nk'ibyo nke twoma tukibumva mbere na kubwishi gusumba aho twumva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyene abarundi tukita ubwacu nyene ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo yatumara uko ikuntu igihugu coba carikukiye gifise abasoda baco nyene ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni akabazo kanje karako
murakoze reka bishure
ituvuze nyakugira amahoro nivyo umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose twarasubiye inyuma sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho no kuvuga mu kinjana cha 15 1400 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi arico gikuru mu vyerekeye ubumwe mujerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushinga ntahe ingene twumva ubutegetsi cyarico umutegetsi atabaye se barundi agize ati jewe ndu muhutu cyangwa ndu mutusi cyangwa ndu mutwa biba byononekaye byose ibikurikira byose birononekara igisirikare cyo kica kikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe suwi wacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri ico gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politiki agira ati jewe ndi sebarundi niho vyava ku ndwaro ya cyami nico gikura abami batuzaniye umutegetsi aba sebarundi umwami ndagira umuryango umwami ndagira ubwoko umwami ni sebarundi gusa we uri umutegetsi uri wa hirya yejo uri wubu uri uzovukejo utari sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacu zoshikako nta niterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshuka niko rero nyongorane dufise demokrasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
ndabumva
irindi zina uri
ndi muri Idaho
yego ufise ikibazo icyimvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
yego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turaje Tanzania umutanzania ubwoko bwari bwo bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntato bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwa nabo babiri ginyene babikoze uko ico gisho kibazo cyane
murakoze mu mwishure
ndamukengurukiye rwose kuri ico kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye Burundi n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika ikongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampindaro barangaburira bafata nk'umwana wabo ikongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisaburiye ko kimene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga katuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatari n'abezi bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona batsiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba vyose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate akira amadora ngomba guhornya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Habimgisha na wenyine aratwakuye Habimgisha irindi zina
Nzedewo
Uri he
Ni mu Burundi ngozi kumwumba
Yego ikibazo cyumvira
Boje kwagushimira kabisa icyo iyo uwo mugabo cyo kiganda zabaca kwashimye cyane twatunezereje gusa kadivisi ikindi kibazo tashaka kuzikiriza twe dusanzwe dufise
Yego mubaze
Ni kibazo bize twe abantu babashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe bo twarakoze gusa abantu batumye udufaranga twacu gusa sinzi twashaka mbese dutumire ko Dr. Minise Javier Ndahisha tuvugane twe agirira amatubwiye
Nibaza ico kibazo kiri hanze y'ivyo turiko turavuga ico ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye turabashimiye ko mwaduteye akamo
Yego
murakoze
Murakoze
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare coba cashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bicira umuriro tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushira hizo ntego
murabe rero ingene ibintu byari bimeze urabona rwa gasore yatsinze yatsinze kandi nsinzi yayindi tarashikwa ko kandi nsinzi kwizoshikwa ko n'umunsi n'umwe 91% amajwi ya rwa gasore wenyene arongoye abadasigana ni ukuvuga intebe 58/64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe 91% atsinze bati ntibishoboka kudutsinda turagutsindaho maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa inda z'ingoma nizo za muganda guye maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi ku 1961 itariki zine ukwezi ku 10 yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje nico twakurikije kandi dufise akangonongono ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda nta numwe yari yigeze aja mu gisota nta numwe naje nari ndabarongoye nta numunsi numwe nigeze ngira nti je ndazi bunduka ingene barasa nuko biva aho nukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye babigize kubera icyo kandi tubigira neza jewe ndibuka ko nabwiye guserukira ububirigi enikyo namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gukigisha ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe uravyemeye ati ndavyemeye gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twarakoranye kandi twakoranye neza
subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Simeon uratumva
yego ndabumva
irindi zina huri
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura
yego ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumvi
yego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoloni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zageze zabyitwaramwo ikibazo narinditse ni icyo ugereranije n'ingabo z'umwami konko byagiragenda
murakoze arabishure
ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga nibwo budasa bwa mbere ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasukari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura naragiye mu mashure yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleje no mu nderabigisha nyabura tabaranya nimuze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami barabarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro nibwo budasa
yego
ariko cyane cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma
yego
gira amahoro
murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bitanga imana aratwakuye na wenyene aho uri ubaze kibazo n'icyumviro ufise ubushikirije
aho ndi bigitega
yego
kibazo nari mfise mu kijyanye no kuntu ingabo zakurikira umwami baba baragihindiye hana bakagiranyiza kandi umwami yakari baga ku ngoma
mumwishure
sinumvise neza
mwasubira mukabaza icyo kibazo
yego ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwanzi uramwaca ingabo zimugendanira hamba bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi bashirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muri ko muvuga muwuhe mwami
umwami bakamunyuraniriza ingabo
hari umwami kanaka mwe mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambuse yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami ntakiri umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami b'Umurundi umwami w'Uburundi ntakiri umwami mu by'ukuri yujuje siwe jezwe te umutekano w'u Burundi n'u Rwanda si wajezwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekane dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera ubu bahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopold Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
yabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatusi bose tubamare bibiheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo canke cyimurishikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa zenu ni cyanzu kwa ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kugabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
ico ni kibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1884 gushika mu kwezi kwa kabiri 1885 bari mu nama i Berlin bati rero abo ni bihugu bye bihangange by'Uburayi bati rero Afrika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga nafe turakenye inzahabu turakenye ibiti byo kubaza turakenye ibintu byinshi biri muri Afrika none twumvikane ngitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababiligi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afrika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho vyiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene vyo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugezeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe zeno ni cyayenzi muhinga mpanuzoje mu kubibaza byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1961 yagenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta jejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu mwaka w'1962 ushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa y'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire umwe mwese mwa shobaye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turashimiye mugira ibihe vyiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere.
Yeah. muri gisha barundi babonye jamais jabrite
abrite yo nyi wagon